ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika irabandanye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Muri bene zacu twese turi kumwe kuri Musa wa Mungu itariki 4 ukwezi kwa mbere kwa kabiri umwaka 2019 muri kumwe na Federica Undikije.
Kwirinda kanseri nkuko duhora tubibabwira ni ugukora siporo kenshi, ni ukunywa amazi, ni ukurya imboga, ni ukurya imbuto, ni ukwirinda ibiryo birimo amavuta menshi, ni ukwirinda inzoga nyinshi, ni ukwirinda itabi.
Uyo ni Diane Gashumba, umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu mu Rwanda, avuga ku kamaro ka siporo mu kwirinda indwara ya kanseri. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye ubukene bw'amazi mu gacimirika gikombe hafi igisagara cya Kayanza. Ikiganiro kira hamwe n'ikiganiro kwa Nyaburunga turabigakwa ko mu kanya kari imbere. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Rwanda buributsa ko mu rwego rwo kwirinda indwara ya kanseri mu bintu abanyarwanda bakwiye gukora harimo gukora siporo kenshi gashobotse. Madame Diane Gashumba, umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu mu Rwanda, yavyibukije kuri uyu mungu mu gikorwa ca hariwe siporo rusangi mu gisagara ca Kigali kizwi ku izina rya Car Free Day. Ni mu gihe itariki 4 y'ukwezi kwa kabiri kila mwaka isi yose ihimbaza umunsi mpuzabakungu wo kugwanya indwara ya kanseri. Ni inkuru ya Eric Bagiruza, umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika ari i Kigali mu Rwanda.
Ikimihurura mu mujyi wa Kigali imbere y'ibiro by'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority. Bamwe mu batuye umujyi wa Kigali baramukiye muri siporo rusange muri gahunda izwi nka Car Free Day. Hateraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye ndetse n'abategetsi. Ni gahunda igiye kumara imyaka itatu aho siporo ikorwa kabiri mu kwezi, kandi ku munsi wo ku cyumweru ni hame. Ubwo iyi siporo ibikorwa, imwe mu mihanda ya Kigali iba yafunzwe ku buryo ibinyabiziga bikoreshwa na moteri hari aho biba bitemereye kunyura, ahubwo hagaragara biruka ku maguru cyangwa bagenda ku magare. Madame Marie Chantal Rwakazi n'utegeka umujyi wa Kigali aratubwira impamvu.
Ibinyabiziga bikoresha amamoteri bifite imyuka mibi bizana. Ibyo bikaba bituma wenda bakoraga siporo batagira badahumeka umwuka mwiza. Dufasha rero Abanyakigali tudafunze imihanda yose y'umujyi wa Kigali, kuko injira mu mujyi wa Kigali abagendera muri Kigali baba bashobora gukoresha indi mihanda, ariko tuba dusanga abantu bakore siporo bahumeka umwuka mwiza kandi bisanzuye mu mihanda batagenda banyuranywa n'imodoka n'ibindi binyabiziga bikoresha za moteri.
Uretse igikorwa cya siporo rusange kuri uyu munsi wa Car Free Day, hakunze no kugaragara ibindi bikorwa birimo ibyo gupima zimwe mu ndwara zikomeye kandi zitandura nk'umuvuduko w'amaraso, indwara ya diabeti cyangwa igisukari n'izindi. Kuri inshuro isi yose yizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya indwara ya kanseri, ubutegetsi bw'u Rwanda muri iyi siporo rusange bwibukije abayitabiriye uko bagomba kwitwara mu kwirinda kanseri. Madame Diane Gashumba ni Minisitiri w'Ubuzima.
Kwirinda kanseri nkuko duhora tubibabwira ni ugukora siporo kenshi, ni ukunywa amazi, ni ukurya imboga, ni ukurya imbuto, ni ukwirinda ibiryo birimo amavuta menshi, ni ukwirinda inzoga nyinshi, ni ukwirinda itabi.
Nubwo nta mibare ifatika ubutegetsi bw'u Rwanda butanga, ntibubura kuvuga ko kanseri zikunze kugaragara mu Rwanda. Hari kanseri y'inkondo y'umura ku bagore yandurira mu mibonano mpuzabitsina, kanseri y'ibere ku bagore nabwo, iya prostate ku bagabo na kanseri y'igifu. Minisitiri w'Ubuzima yanibukije uko abagore bashobora gutahura ibimenyetso bya kanseri y'ibere.
Kanseri y'ibere umugore ashobora kuyisuzuma itaragera kure. Kwisuzuma buri gitondo, kwikanda ibere, kumva niba nta tubyimba turimo cyangwa imurugunyu, amaganglion, cyangwa kureba ibere ugasanga ryahinduye ibara cyangwa ugasanga imoko yinjiyemo. Ibyo rero ibibonye bihutira kwa muganga kugira ngo batazasanga kanseri yakurenze. Ariko n'abagabo mushobora gusuzuma abagore banyu kanseri y'ibere, mukareba mu gitondo ese ibere ry'umugore ntabwo ryahinduye ibara, ukarikanda ukareba ko nta tubyimba turimo, mujye mumenya abagore banyu ko bateye, murebe ko imoko itinjiyemo, umubwire uti nyaboneka tujye kwa muganga.
Bamwe mu bamaze iminsi bitabiriye siporo rusange mu mujyi wa Kigali bakavuga ko byabafashije ku buryo bugaragara.
Siporo irafasha, ituma na buri munsi nibuka, noneho ngakora siporo kugira ngo
iyi minsi ibiri nakubwiye mu kwezi bitazaza njyewe ntabwo kubite yatumye ngabanya ibiro bitanu nari mfite 50 ibiro 40 kandi mfite ingufu zose bihagije nawe wabibonye kuva siporo yatangira no kuyinjira kuyirukanka ngera ahangaha kugeza none ahangaha urabona ko ngikora siporo kandi mfite ingufu.
Uyu we twahuye n'abavuye kwisuzumisha ngo amenye uko ahagaze.
Nipimisha umuvuduko w'amaraso, nipimisha mbega uko umubiri wanjye uhagaze, ariko nsanze nta kibazo, bambwiye ko nta kibazo. Siporo iyo uri umusiporotifu hari byinshi, hari indwara nyinshi bikurinda, cyane cyane ukumva uri n'umuntu udafite amavunane mu mubiri.
Ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali bugakomeza buvuga ko iyi siporo rusange igiye kumara imyaka itatu igenda itanga umusaruro. Meya Rwakazina:
Bimaze kugaragara nubwo tutarabipima mu buryo bw'imibare ifatika ko icyumweru iyo twakoze Car Free Day umwuka uba uri muri Kigali araba ari umwuka mwiza. Icyo rwose turifuza no kuzabishyira mu buryo bw'imibare kugira ngo tubimenye. Icya kabiri nicyo ntirirwa mvuga ni akamaro ka siporo. Ubundi nyirango twagiraga abantu b'abasore wenda abagabo gusa, ariko ubu ibyiciro byose bisigaye byitabira siporo. Siporo rero uretse kuvura stress abanyakigali baba biriwemo cyangwa bamazemo icyumweru ibyumweru bibiri, ariko ituma abantu bagira n'ubuzima bwiza.
Kugeza ubu kuri buri munyarwanda ufite ubwisungane mu kwivuza, ubutegetsi bumusaba byibura kwisuzumisha rimwe mu mwaka kugira ngo amenye uko ahagaze. Ku rundi ruhande ubutegetsi bukavuga ko kubera guseta ibirenge mu kwisuzumisha biba intandaro yo kutabona imibare ya nyayo ku barwaye kanseri inahitana hafi miliyoni 10 z'abatuye isi buri mwaka. Kuva mu 2012 nibwo mu Rwanda hatangijwe urukingo ku bana b'imyaka 12 rubarinda kanseri y'inkondo y'umura. Minisitiri w'ubuzima Madame Gasumba akavuga bimwe mu bituma kanseri ikomeza kwiyongera.
Ubwiyongere bw'abantu banywa inzoga, abantu banywa itabi nabyo ni ibituma kanseri zimwe na zimwe ziyongera. Ikindi kera abantu baryaga iby'ikinyarwanda bakarya imboga cyane cyane, uyu munsi turigana imico y'amahanga turashaka kurya amavuta mu biryo byose.
Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric. Ubukene bw'amazi burugarije abanyagihugu bo ku mutumba Kavumu, komine Kayanza, intara Kayanza mu buraruko bw'u Burundi. Abo banyagihugu bamenyesha ko amagara yabo abangamiwe n'umubano hagati y'abubakanye utosekara kubera isuku rike. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika Fidelite Ishatse.
Mu gacimbiri Gikombe nko kuri metero y'umusi ya 10 uva ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza icitwa Ibombo na Cobazi, abanyagihugu barenga abajana 3 bahaba baronka amazi meza babiza kuya naho nyene bakayakura mu masoko.
Nta bombo rihare turagenda iyo mu masoko iyo kure gose.
Isoko rya mbere ngiriri ya hari ya fari ya kwiri ya mihana, irindi rigira kabiri niyo hiyo iyo hantu bita mu Rwimba. Na hantu hari isoko rijyo vuga ngo riri hagufi umwana umutumye aya masaha ubu bari nka saa 3 ari uvuga ngo kagaruka saa 6.
Ingaruka z'ubukene bw'amazi ziribonekeza ku bana no kubakuze.
Umwana yadusoba ko ikarenga utameshe kukubera ingorane z'amazi. Ntuzogira ubuzima bwiza bumota neza utamesa utaronka amazi nako gasabune naho karonka, nta kuntu uzogira ubuzima bwiza byinga umwana ngo agire ubuzima bwiza.
Turabona n'abana b'iwacu ntiboga ntaho boronka bogera amazi apfa kure, none wumva wa mwana azoronka ubuzima bwiza gute? Sikwa kugwara kubera atamazi neza atari.
Abakenyezi bari mu bahagira ingorane cyane kuko iyo bataronse amazi boga biza bigatosekaza umubano hagati yabo n'abo bubakanye.
Nimba uvuye iyo mu misozi ukabasha kwiryamira uko ugasanga ubuguru bwarateteye bwarumye kukubera ntubonse ubuzima bwiza bwo kuronka amazi ngo wiyode.
Ye kanca nirabira hirya nawe akaraba hirya, none we worarana n'umuntu ubona ati iyo kicu ukasa akuhindukirira nyamara ukabyeze ucukuma wirabiye abantu ku rusoberero n'imicafu nyine abayirikwanye.
Kuvuga ngo kwiyoza ngo kumukenyeze ngo umugabo kuki atemera kugenda dutiyogeje, icyo kintu n'ugufashanya kuko abana nyabagabo naho bari baradutoteza nabwene kubwabo ntibiyoze biyoze ngo biyoze nabwene kandi yamaze adukiye hano kunye.
Naho abo bagabo bavuga ko bakunda isuku muri bo harimo abogurume.
Atamazi yaraye mu nzi wanje ntawe no kwiruka kuza kuyaka, nawe nshamenya yuko kumbura atayo yararanye nyamazi nitangenda dakaraba urumariko nshakigira guca mu maso nongera ngira gucume mu mutwe mfata intoki guca nkatangira guca mu rume
kubyatsi.
Kubyatsi mwene izo kibapuke kiniyogeje bandabye.
Ku ruhande rw'abakenyezi ikibara gishinga nuko babyutse biba ngombwa ko boga ariko bakabura ico boga na cyane cyane iyo baraye baranguye amabanga yabubatse
ubyutse nta mazi ubona mutam ya gutembere ubasha kwigira uko nyene kuko nta mazi wo wari usanzwe ufise ntayo wararanye none mu gatondo uzovyuka kuyahiga nta kuntu wozinduka kuyahiga ngo uri kurahiga ukarabo duca tugenda tumota nabi kukubera nta mazi twarose
abo bakenyezi n'abagabo bamenyesha ko ubwo buzima bwisukuri kiba bayemwo ko ari ntambamye cyane cyane mu mibereho yabo no ku magara yabo ivyo biruko mu gihe mu gisagara cya Kayanza basezerewe ubukene bw'amazi kuva hubatswe ikigega kigeranijwa nk'amazi avuye ku misozi abo banyagihugu basaba kugirwa nk'abandi
tuyabonesha amasuko twumva ngo agenda mu gisagara bayahaye abandi bo mu Kayanza natwe batatusigiye ibombo ica ino iwacu ngo natwe duheze dutere imbere
nizo mpamvu mudushikira imbere mukadusabye amazi aha hafi twonyaruka kuyaronka
musenyeri wa komine Kayanza Jean-Marie Manirakiza tumurondeye yatubwiye ko hagacimbiri kari ku musozi uhanamye kandi ko bitoroshe kuhashikana amazi naho biruko yamenyesheje ko yimirije kuhagendera maze bakarabira hamwe nabo byega ukugene bobigenza kugira ngo amazi meza ashike muri ako gacimbiri ku mutumba Kavumu mu ntara ya Kayanza Fidelite ishatse ijwi rya Amerika.
Kira
kira kira
kira ni kiganiro cy'ugwaruka kubyerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Impanuro zitangwa nuko imiryango irenze abana bagendana umugira wa sida yama mu biganiro nabo bana ndetse n'abaganga bakurikirana cyo kimwe n'ibisata byitaho imibano. Ni inkuru yo mu menshi makuru y'ijwi rya Amerika Francine Ndiho kubwayo.
Icyo nakoze naha ku rutsenja gukomera induru hanze kuko numva ko mengo hari ikintu
nabona bangirira impuhwe cyane
nta utamba yumvise iyo nkuru abari inkuru ibabaje kandi icyo gihe nabona yuko
uko niko bavuga bakiri inkuru y'umubabaro yababwira ko bagendana umugera wa sida bose ni impfuvyi ababyeyi babo bahitanywe n'umugera wa sida ubwo gwaruka twahuriye mu gisagara cha Bujumbura aho basanzwe baba bakanarangurira imirimo itandukanye. Umwigeme twayaze atubwira ko bwa mbere atarazi n'ibiriko biramushikira yabona gusa abantu bamwumvira impuhwe atazi gituma
womenga niki cya mbere ndanabyumvise ntacu byambwiye n'ukuri umwaka wa mbere nabaye umuntu w'umwana nyene gusa nabona bangirira impuhwe cyane n'utahora mvugisha akaza muhira ngo nanje kukuraba kwibaza igituma abantu bahaza kukuramutsa batahora bakuramutsa ibiki aho nawe niga muwindwi nshitse mu munani naragwaye ntamanja kwa muganga aho sanzwe nkurikirana barambwira ati wohagarika siporo gatoyi n'ibikorwa biruhisha kubera ko nari nameze nk'ugwara igitigo ati kugira ngo ubanze ukire niho rero najana ordonance ku ishuri mbona ku ishuri barakangutse nkabona abantu bose baguma baza kundaba abigisha banyerekana urumva discrimination yatanguye niho rero nakanguka nanje nkavuga basha barambwira ati rega ni ingwara ikomeye ni ingwara idakira aho nyene ubwo babuca buratangura kuza guhera ico gihe naragwaye ndihebura naya miti bampa bantanguza ntangura kuyanka rero
aba bandi babiri nabo bati twararengewe tubura uko twifata ahubwo turanagira iciyumviro cyo kwiyahura
nta uryoherwa nta utamba bayumvise iyo nkuru abari inkuru ibabaje kandi icyo gihe nabona yuko ijuru ringuye ko hama maheve yanje nabona yuko ahagaze nabona yuko ubuzima buhagaze ngiye gupfa twumva sida wumva yuko ari yarurufu icyo gihe rero nanje numva yuko ubuzima bwanje buhagaze hasigaye iminsi mike ngiye gupfa n'imiti ntari bwatangure kuboneka neza rero icyo gihe yarakababara muri jewe ndibuka yuko nahatswe no kwiyahura mugabira
makoma resulta mu icyo gihe nta bintu byo kuvuga ngo barinda gutegura nyene yamperenye ishuko nyene nta kintu yarinze kurindira don narameze nkubaye ikicucu kubera n'umpumeko sinda byakiriye kuri jewe n'umpumeko sije yihenze icyo nakoze naha ku rutsenja gukomera induru hanze ko numva kumengo hari ikintu nyene kindemere mu mutima se yarageza mugarura mu biro danka cyatata mugabo kuva ico gihe nta mwanya yifite kuvugana n'umuntu numvume ngo dihebuye numve cyo ndashaka gupfa numva nta vyizigiro vya kazoza afise ndagira n'ivyumviro vyo kwiyahura kuko numvume ngo nta bundi butima sigaje kwizi eh kuko numvume ngo harageze ko mfa ko nabona ko umuntu agwaye sida egare ko
mu gisata kijejwe kumviriza abana n'imiyabaga bamenyesha ko iyo myaka igoye kuko bana baba bageze no kugarariza abavyeyi canke ababareze wo twavuganya sigura ko babayagisha barondera umwizero kuri bo gutyo bagashobora gutahura bakanakurikiranwa neza
biragoye kuko umwana bamaze kugira mu myaka igoye twita umuyabaga aho usanga amaze kwinjira mu bintu byo kugira imigenderanire n'abandi bahungu bagenzi abakobwa bagenzi amaze gutangura kumera nk'uwanka amategeko y'umuryango icyo umuvyeyi yavuze akamera nk'uwucanka kugira yerekane ko nawe yakuze twebwe iyo miyabaga ikintu nyamukuru no kugwiza ikiganiro kubiyegereza kindi naco no kubatahura ntitugombe kubereka ko ari makosa tukabatahura tukabiyegereza gucyo twe bakatwizigira iyo bamaze kutwizigira rero twa twakita confiance mu gifaransa biratuma tuganira neza
imiryango ireza abo bana isabwa nayo kuguma yaga n'ibisata bijejwe kubakurikirana kugira bamenye ingene baba bahagufi na ya miti ntibazohave biyumvira kuyihagarika bige n'amashure baje mu bundi buzima Francine ndio kubgaye Bujumbura kubwijwi rya Amerika.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Turi utenshi timwese ko muri kumara bandanya kumviriza iradiyo n'ijwi rya Amerika isamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Unaho nkuko mubimenyereye iminsi yose nk'amango ni cha gihe cyo kubashikira ikiganiro kwa Nyaburunga dutegurirwa na Jerome Niyonzima.
Bakunzi biganiro vya radio ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahanikaze muri kino gice cya kabiri cy'ikiganiro kwa Nyaburunga aho tugaruka ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi abatumire ni babandi nyene batatu ambasaderi Guillaume Rizovio arongoye inama nkuru y'igihugu ijeje ubumwe bw'abarundi no gusubiza hamwe ambasaderi mwaramutse
mwaramutse neza ndaramukije n'abatumva bose
cyangwa muri kino kiganiro
murakoze
murakoze nawe wundi turi kumwe ni honorable Cassien Sibomana umuvugizi urunani rw'abigenga amizero y'abarundi honorable mwaramutse
ndakora mu kije Jerome kandi ndamukije n'abatwumviriza bose
cyangwa muri kino kiganiro
mwakoze kunumira
mwakoze nawe wundi turi kumwe ni Remy Habyarimana umuhinga mu byo gutatura amatati bidaciye mu nguvu akaba narongoye ishyirahamwe Maison Libre d'Espoir mushinga ntaye Habyarimana mwaramutse
mwaramutse neza Jerome kandi turaramukije n'abariko baratwumviriza
cyangwa muri kino kiganiro
murakoze cyane
akoze nawe
ande burundi mugira mahoro abaramukije mu bumwe bw'abarundi kandi masafi cyambo bamwe bihaye kudaya baragaye umugabo ibagaye cyambo
Rizovio hari inama zituma uno munsi amasezerano y'umwe bw'abarundi adashigwa mu ngiro by'ukuri
murakoze ubwambere nagomba kuvuga yuko itariki abarundi biyemeje bumvikanye ko bose abo basinya ajya amasezerano y'ubumwe itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri nkuko mugenzanje je kuyivuga nta ntwaro nimwe itagenda kunamira ico cibutso kandi no kwa kabiruza twese tuzoba
mwese murafatana amaboko mu karibi
genda
y'umwe bw'abarundi
yego
muheto wabasoko
yego nico gituma rero ico kibazo c'ubumwe urabona imyaka 2008 irenganye kigumaho kandi nagomba ndakubwire yuko ico kibazo kizogumaho ndi yego mi ni kibazo
nibaza ko havotera ubwo abarundi kandi uwo mu inama nkuru y'igihugu
yaritse nyine ni kibazo tubwirizwa gufata nkama twese tukaguma twibuka yuko tubwirizwa kubungabunga ubwo bumwe rimwe rimwe nkuko byamaze igihe biba tukabona bagomba kubwonona tukagerageza kubatorera muri ico gihe imiti kugira ngo ntibabandanye bagomba kubwonona ni naco gituma mbere ni naco bashinze inama nkuru yijeje ubumwe yo kuraba ahantu hose hoba haho bahoba mu bintu byerekana
ahantu hoba hari gihengere
hari gihengere gutanga impanuro gufasha gufasha gusobanya hanyuma rero ukamenya yuko ibyo bintu uko bimeze ntihagira umuntu azokwihenda ngo afise umuti aterera mu Barundi guca ngo ndabatereye mu bumwe mu bucimo buronka mwese nibintu byo kwamiza ko
mwegerere ugikorwa cyangwa no gukorera mu banyapolitike mu kabatu
banyapolitike nico kintu cambere kuko nibo bahenda abanyagihugu nibo bahenda abanyarucari nko bakavuga ngo ubwo bumwe ngo aho babu aho babusinya mu tariki zo muri 91 ngo abanyagihugu bose ngo bararuririmbye ngo bararugize ariko bagaca inyuma bagabasuguma mu mugongo aho ibyo bintu hari cyo bimaze nico gituma navuze nabivuze tarikiye nakamfata nabi jewe ubumwe jewe ndabwemera kandi ndabugendera jewe mu mvugo no mu ngiro no mu mutima urumva ariko nimusubire guhinda abantu ngo mubuvuge mutabwemera
ubashinze wewe
kirahamba
intambamyi
y'ubwoba bwo gutinya mwene wanyu muraba muri kumwe urabona nawe agacagira nawe agacagira ubwoba mwese mukagira ubwoba
ukavyura ubwoba
ubwoba bwa mwese induru zikavuga n'imipanga igasohoka cyangwa insoro urumva icya kabiri rero cyo mbona n'abantu bitwaza abandi bavuga bati nabo mu bwoko bwabo barondera ibibanza byo gutwara
abinyegeze nyuma y'ubwoko
binyegeze nyuma y'ubwoko bagatera ubwoba ubwoko bwabo ubwoko barimwo ngo gaho turahonye murabona ariko bo
harabogira nk'ivyo none bakinyegeze nyuma y'ubwoko bagatera ubwoba ubundi ubwoko bwabo bavuga ati turahonye
je nibaza yuko uburorero ari bwinshi cyane kuva 69 kuva 72 kuva cyari mu 93 hehe terabonetse yuko hari abapolitisiye binyegeze nyuma y'ubwoko bwabo murumva ariko bavuga ngo tiki n'igihe cyanjye we ndonse kugira ngo nshikire ubutegetsi icyo ni iyo ni inama ya kabiri ikomeye ariko yafatiye hejuru ku bwoba nayo izindi ntambamyi zindi nazo zozo n'izindi zisanzwe mugabo mu gihe izo ntambamyi twebwe tuziyumva tukazumva tukagerageza kuzigwanya uko dushobora mu mitima y'abantu kuko hariho n'umuntu yatwara kera UNESCO yavuze ati burya ingwano iva mu mitima y'abantu ko ingwano iva mu mitima y'abantu rero ni mu mitima y'abantu tubwiriza gushira amanduze ama inzitizi zo kubwira ngo ntibashikire uwo mutima izo jombaye ndavuga ingona izo zibiri kandi zikomeye
honorable Tatiano hari intambamyi ubona zishobora kubangamira iyubahizwa ry'iyi ndahiro abarundi barahiye imyaka 2018
intambamyi ya mbere ni uko abategeka batuma babwiyumvamo niyo ntambamyi ya mbere baciyumvamwo aya masezerano y'umwe w'abarundi
kandi barahira n'imbere y'ukwinjira mu mabanga yuko
nakuba ariyo umwe wasasije nawe uciye abona dusa n'abanganya imyaka twawusanzaho indahiro mbi ntirwaza mu nda yaba ibyo barahirira mu mbwirizwa nshingiro n'ibindi babikurikije ko biri igihugu ntikiba kigeze aho kigeze cyo nandi papers
niyo batabyiyumvise iyo bintambamye gute
bibabwira mu kironi bati umwe ruvi bukuruga kwira igihugu cyose iyo utegerezwe kurongora waragiye iyo hageze gushora inka hari hiya zirongora we naho wisamaza yamaze kubona ko isaha yo gushohira ikazi imbere zarakurikira umutegetsi rero ameze nk'iyo nka y'indongozi sofuka nayirusha n'ubwenge niwe ategereza kwereka iyo migambi yose yaba iyo y'ubumwe bw'abarundi yaba iyo guteza imbere igihugu mu buryo bucanke buriya yaba iyo mu nzira y'umutekano umutegetsi ariko ku isonga atagiye imbere ngo yereke abatwara bamufasha gutwara n'abatwagwa cyane cyane ibintu birayangara aricyo gituma rero intambamyi ya mbere kuba kudashaka kw'abategetsi n'ubutegetsi manque de volonté politique
ariko ikora vuga kw'abategetsi ni hejuru wavuze ko
ni hejuru
muri banyarucari ubumwe byibereye yo babiyumvamwe
ubumwe jewe ndavyemera ko buri iyaba butariyo mushinga na Jerome turakurikirana ibivugwa turakurikirana ivyandikwa yaba barundi bari yabibereye mu mitumba batari bamaze ku kumva ko ico kibazo cyo mwe warundi ari nkora mutima kubana neza nabo babana basangiye gupfa no gukira bahana kunye bagakeneye baduteruranira abagwaye babajana kwa muganga iyo bataba bamaze kuvyishyiramo ngo babone ko ico kintu ari kintu iragi abasobokuru basigaranye bategereza kubumbatira yakubwiye ko ibintu byarayangaye icyo je ndacemera kandi ndagifite ibyere
uti ntambamye ya mbere yo
kudashaka kwa bategetsi n'abitwa ko bagira politiki bagana ubira politiki atari watwara abafise ahagarukiritse
aho no kugira uvuge nka wowe naho gira politiki ko
yego yaba arije ndabigira umwe wa bwatsi mategeye icyakabi ruzobye avuze ati ubwo bugabo yagarukiye hagati ndacemera gose no mubagize y'amasezerano yarusha no ona mubatanguye kugira amasezerano y'umwe bw'abarundi bakaca no kuri amasezerano yarusha aravuze ati ubwoba kandi yavuze ko ubwo bwoba buba bufite ishingiro cyangwa utari fise
bega
kuza abarundi bamaze gupfa mu matariki atandukanye mu myaka itandukanye mu bihe bitandukanye ko bavuga mu kirundi bati ingoma yagukanzira aho zirugahunga none ubwo bwoba nta shingiro ubwo bufite ariho baba bacika ku muti bati kugere ntibasubire gutinyana umwe ngo yitwaze ngo wewe ufise abazoda b'ubwoko bumwe ejo baranyica ninasinzira umukondoro zose nawe ufise ubwoko igitigiri kirengeye ntaronse abankingira ejo niwabishaka ugacufata ubutegetsi bwose n'igisoda uzonyica atanu ukoma induru ibyo n'ibintu bitegereza kuvugana kure iyo arusha barabivuga ntibari mu bwoko bwose ariho baca batora inyishu rero
ntabwo ngo ushaka guterwa nabo banyapolitike navuze bashobora guhunga
atarega nahampagaze hariho gushaka kwa politiki tukaba tumaze kugira aya mategeko aya masharte aya makoro yagira nkwibutsa bibaza yuko ngo amasezerano yarusha ngo yabuze ingufu kubera atabihano byategekanijwe yagira nabyibutse ka munyamategeko mu gitabo c'amategeko mbona vyaha harimo ingingo zerekeye abantu bigisha urwango aversion raciale nama article ari mu mikoro mu gitabo c'amategeko mana vya mugabe iyo ugushaka kwa politike kutariho umushikiriza amanza wa republika aratinya kuyikoresha mu guhana umunyapolitiki
yoba yigishije ugwa
mu guhana umutegetsi aba yigishije ugwa mu mvugo canke mwungira ese ko barabishaka cyo ni kibazo niho rya dusha tugaruka izo ntambamye ubwo baburiho kandi uwa wubuze ico bupako ari cyo gituma babitorenyisho kugira tutsinde ubwoko buvana hari inzego z'umutekano tuzigire gutya umwe wese yumve ko bira inzego z'ijeri zitwara igihugu zibe gutya umwe wese yumve ko aserukiwe ahandi mu buzi bwa ta utandukanye bigende gutya naho nivyo biriko birakogwa
ico twe twisangije abari ku butegetsi no munsi bahiganwa n'abari ku butegetsi ejo bagomba kubugarukako kandi ababuyeho baca bagaruka kuko ntahaja kuko naho yateguye kuko nuri yasanzeyo amusanga mu bintu adashobora kubamwo ni bimwe navuga we wabakorotse avuye hejuru nibi rero bica bitera ikibazo abitegurira uburongozi bibuke ko ntibagiye kuguma mu gikoni hari imeza bategura bari mu gikoni kuko bategura imeza igihe rero bigumiye mu gikoni gusa ku meza baguma babarindiriye kandi kenshi babisaba nabi cyane
urakoze cyane ndagushimire Remi Habyarimana nibutsa kuri umuhinga mu byo gutatura amatati bidaciye mu nguvu ukabona rongoye ishyirahamwe mezo Libere d'Espoir mwakoze kwitaba kino kiganiro
mwakoze kudutumira kandi turashimiye n'abatwumvirije
urakoze ndagushimiye nawe Ambasaderi Guillaume Ruzovio nibutsa kurongoye inama nkuru y'igihugu jejwe umwe bw'abarundi no kunywanisha abarundi mwakoze kwitaba kino kiganiro
urakoze cyane cyo nokongera gusaba nuko
inama nkuru irikwira akora kandi ikorana n'abarundi bose no guhumuriza cyane cyane tasiya
yego urakoze cyane ndagushimiye nawe na Rabe Tatiana Sibomana nibutsa yuko umuvugizi urunani amizero y'abarundi wakoze hita bakina kiganiye
wakoze ko numena kandi n'ejo nzobanguka ako no hereza ko nuko jewe ntavyo gusiba inkore ku maso ndiko ndakura ibikorwa n'ibidakogwa umuntu arabibona gusa nuko atawohenda barundi ngo aremera amasezerano yo mu barundi ariko aho nyanga amasezerano yarusha ariyo yaraje kuyashira mu ngiro
urakoze ndagushimiye nawe wahisemo gukurikirana ikintu kiganiro ndagukifuriza kuranirwa aho uri hose mu byawe no mu bawe naho butaha
turabashimiye inshuti mwese mwakurikiranye iki kiganiro turabashimiye kandi kubandanya mukurikirana ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika turabashimiye mwese mugire amahoro n'umugoroba mwiza.